Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda kandi aho muri hose mudusange no ku mirongo migufi kugeza saa 2 kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Tumutekera mu masagatera tukamujana ku buvuzi iyo bari. Ni kintu kibirometero nka bitatu. Tumushikayo yarembye na gose karibu ngadenduke.
Uyu ni umwe mu Barundi bari mu nkambi y'impunzi ya Mulongwe ni mu karere ka Fizi muri Kivu y'Epfo. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari nkuko mubiza banzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi muragezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Urakoze Thomas Tuyahere. Ku bitero, abategetsi ba Nigeria batangaza ko bombe zatewe n'abihebye zishe abantu bashika kuri 31 ejo ku munsi w'Imana mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno. Icyo gitero cabaye ku w'Imana nyene mu gisagara cya Damboa. Nta numwe yari bwitiriye icyo gitero gushika ejo, ariko ibitero nk'ibyo byegekwa ku gatwe k'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Boko Haram yagirizwa urupfu rw'abantu bashika 200,000 kuva utanguye ibitero mu buraruko bwa Nigeria mu mwaka w'2009. Ahandi havuga ibitero ni muri Afghanistan, aho bombe y'umwiyahuzi yishe abantu bashika kuri 19 ikomeretsa abarenga 50 mu buseruko bw'ico gihugu ca Afghanistan. Ni nyuma y'umunsi umwe habaye ikindi gitero nk'ico muri ako karere. Ico gitero ceje ku munsi w'Imana cabereye hagati mu gisagara ca Jalalabad, ni ku murwa mukuru w'intara ya Nangarhar, ahari inyubakwa z'ibiro bya leta zitari nke. Abasirikare ba leta hamwe n'abarwanyi b'abatalibani bariko bahimbariza hamwe umunsi wa nyuma wa Eid al-Fitr urangiza ukwezi kwa Ramadhani bari bamazemwo bisonzesha. Nta muhari uremera ko ariwe wakoze ico gitero. Abategetsi bo mu gisata c'amagara y'abantu bavuga ko biteze ko ibitigiri by'abafa byiyongera baravye ingene inkomere zimeze. Abimukira batanu binjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko barishwe, abandi barakomereka ejo ku munsi w'Imana mu isanganya ry'imodoka bariko bahunga abapolisi bariko barabakurikirana. Ni muri leta ya Texas. Ayo makuru akaba yashikirijwe n'ibinyamakuru byo muri ako karere. Iryo sanganya ryabereye ahitwa Big Wells, ni hanze y'igisagara cya San Francisco, San Antonio muri Mbabarira. Inyuma yaho abapolisi bariko bagerageza guhagarika imodoka abo bimukira barimwe bariko barahunga. Abashika kuri 14 nibo bari muri iyo modoka, harimwe n'umushoferi atakomeretse cyane. Iryo bibaye mu gihe Leta Zunze za Amerika izimaze gutandukanya abana bashika 200,000 ku bavyeyi babo binjiye muri Leta Zunze za Amerika baciye ku mbibe kandi badakurikije amategeko. Umugabane wa Buraya bimukira barenga 600 bagizwe n'abagabo, abagore hamwe n'abana benshi bamuka muri Afrika baragize umunezero ntangere n'ivyizigiro ejo ku munsi w'Imana igihe ubwato barimwo buheruka gutabarwa bwemererwa gushika ku kivuko cya Espagne. Ubwo bwato bwiswe Aquarius bw'umuryango w'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontieres bwagerereye ku kivuko cy'igisagara cya Valencia ni muri icyo gihugu cya Espagne. Abari muri bwo bakiriwe n'abakorera ubushake bw'umuryango utabara imbabare Croix Rouge barenga 2,500 hamwe n'abandi bakora mu mashyirahamwe atanga imfashanyo, abapolisi, abaganga hamwe n'abasobanuzi. Bakiriwe inyuma y'indwi Ubutaliyano hamwe n'izinga rya Marte byaranse kubakira ku butaka bwabo. Espagne kivuga ko kizobakira bakiriye iminsi 45 mu gihe bazoba bariko barasaba ubuhungiro muri icyo gihugu nyine cya Espagne cyangwa babyifuza mu gihugu cy'Ubufaransa. Muri Colombia umushinga amateka Ivan Duque niwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu kuri uyu w'Imana muri Colombia aca yemera ko agiye gusubiramwo kwandika gushasha amasezerano y'amahoro leta yumvikanye ko n'umuhari FARC wahoze uyirwanya. Duque yatsinze wahoze ari umurwanyi kandi akaba yarabaye n'umukuru w'igisagara Bogota Gustavo Petro kumajwi 58 kuri 42 kwijana mu gice cya kabiri cy'amatora cyabaye jo ku munsi w'Imana. Petro ashigikiye amasezerano y'amahoro n'umuhari ashigikiye amasezerano y'amahoro leta yasinye n'umuhari FARC yiyamamaje avuga ko amatongo ya leta ataco ariko arakoreshwa zohabwa abarimyi b'abakene. Ariko Duque yemeye ko azoshiraho icuka ciza kizotuma ubutunzi bugeze habi bunaguka muri ico gihugu akaba ari naco kumbure abanywanyi bamutoreye ngo abe umukuru w'igihugu yimirije. Mu makuru y'inkino naho ni ya makuru y'inkino abandanya igikombe c'isi mu gihugu cy'u Burusiya kuri uyu munsi wa mbere ububirigi buza guhura n'igihugu cya Panama naye igihugu cya Tunisia gihure n'Ubwongereza. Ni mu gihe cyo ku munsi w'Imana wabaye umunsi wa kane w'igikombe cy'isi yose Serbia yatsinze Costa Rica kimwe ku busa, Mexique itsinda igihugu cy'Ubudage kimwe ku busa nyene, Brazil, Ubuswisi n'Ubuswisi baranganije igitsindo kimwe kuri kimwe. Ndabibutse kandi rero ko Ububiligi buhura na Panama uno munsi, Tunisia ihure n'Ubwongereza.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudusange no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook VOA Radio yacu. Mukanya gato cyane n'amakuru yo mu biyaga bigari. Abarundi bari mu nkambi y'impunzi ya Mulongwe mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe cyane n'ikibazo cy'imodoka itwara abarwayi. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yagiye kubasura araduha ibindi bisobanuro.
Impunzi z'Abarundi ziri muri inkambi y'Umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka zivuga yuko zugarijwe n'ikibazo cyo kutagira imodoka ari ambulance muri iyi nkambi. Kubera iki kibazo, usangiza impunzi z'Abarundi zifashisha ingobyi gakondo mu guheka abarwayi zibavanye mu nkambi zibajyanye ku kigo nderabuzima cya Katarukuru ahabari za ambulance zijyana abarwayi Baraka.
Ambulance umwanya tuyikenereye ntitwironka, abantu tubatekera mu musegetera hagize uburemba, tumutekera mu musegetera tukamujyana ku buvuzi. Iyo bari ni kintu kibirometero nka bitatu kugira tumushikane ari mu musegetera, tumushikayo yarembye na gose karibu ngo adenduke. Mwarimu kwe kutubariza igituma bimeze uko ko baduhimbye tumenye uwundi mwanzuro dufata.
Hari umuntu se wari wagwarira angahe ngo mujyane iriya mu musegetera?
Umwe babiri ngira ni uko tudavisa amakamera ngo tubikamere tubibereke. Ahubwo ujye urembye wese ubu tumujyana mu musegetera kumushikana aho bavurira.
Iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza buvugwa muri iyi nkambi kiyongera no kuba ivuriro ryari risanzwe muri iyi nkambi ryarimuriwe mu birometero bigera kuri 5 n'inkambi y'Umurongwe, dore ko kubera urugendo izi mpunzi zikora kugira ngo zigere kuri ibyo bitaro hari umwana uheruka kwitabira Imana mu nzira bamuhetse mu ngobyi saa 9 z'ijoro.
Bamuvanye mu nkambi saa 9 z'ijoro mugeza ku ivuriro baranka kutugurwa kwa dodora aho tumaniho uguruye cyadusubiza ati n'umukemara kuko tumubona yarembye tumutware ibara tugeze ngaho tumubona bari bakikaye ubwo tubagiye kure nimusimba mu ikambi kamuduga no ku ikambi tutosaba ni kwambya tubisuza mu ikambi ko ndi umuntu umwana umwana arembye tushya kumutefu twadote ku ndwara ya shoferi tunarambya twari umuntu kwa muganga ageze kuramirewe nabi bakadufasha hakigika umuntu anabataraliemba cyane.
So rusobe bw'ibibazo by'ubuvuzi bugaragara muri inkambi y'Umurongo byonyine, ahubwo izi mpunzi zifite n'ikibazo cyo kutagira uburuhukiro bwo gushiramo imirambo mbere yuko ishingurwa.
Bana mbere umuntu yarapfa bakamushikira mu buruhukiro akazovari mu isanduku bagenda kumuha, ariko ubu bari kumubara umuntu arabafata akamujyana mu mahangari. Urabona ko mu mahangari hari abantu benshi, abana ni benshi, abana kujya muntu atabaringaniye kandi yabaze gupfa, abantu bashobora kubona ko urira ingorane zo kurwara. ugasanga gasafuye karenga umupfu na baringa
umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi y'imurongo bwana Nyanzira Felix avuga yuko iki kibazo cy'imodoka ya ambulance bakigejeje mu ishiramwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuzima muri ase
ambulance tuguma dusaba dukumamashi ariko nabo turabona ko ambulance iguma mu nkambi kugira ngo idufashe mu bantu bagwaye
mubara babwira bakabwira gutyo
batubwira ngo ni itegeko nkuko batugutone ba iyo bari bidiplasa avec les tu bakaza ikubitaro nakwigwe abarefuge dukore nkuko abikora nabo nyene babwiye yuko dusa kumenyera nkuko twari wacu kuko tugiye kugira ubuzima bwo kwitegemera
muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 5,000 ishiramwe rya sere gifuza yuko ibikorwa birimo amashuri ubuvuzi ndetse n'isoko byahuza izi mpunzi ziri muri iyi nkambi ndetse n'abaturage b'abakongomani bazakiriye dore ko ivuriro ryari risanzwe mu nkambi n'isoko ubu bibarizwa hanze y'inkambi edase ngabo kubwijwe rya Amerika imurongo mu ntara kivuye amajyepfo
kwa nyaburunga ni kiganiro cijwe rya Amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi
kwa nyaburunga ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana saa 12:15 zo ku mugoroba kwa nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
umusore w'umurundi witwa Nsengiyumva Emile niwe wegukanye ishimwe ry'urubyiruko rwitanga cyane mu migambi y'ubuhinzi n'ubworozi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba we ahinga igiterwa cyitwa ibizinu ni ukuvuga ibihumyo mu Kinyarwanda Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha aho uyu musore Nsengiyumva Emile yaboneye igihembo cye araduhiye inkuru
nkabandi umurundi nkabandima ibizino je bitamo mu France ama champignon
yitwa Emile Nsengiyumva ubwo buri myakora butamenyerewe n'abantu benshi nibwo bwashimwe kugwego rw'umujyango w'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko mu mahiganwa y'abakiri bato kugira ngo aceke aronka gashimwe kugwego rw'akarere ka Afrika y'ubuseruko yabanje kuba uwa mbere mu gwego rw'ibihugu bigize uwo mujyango mu mahiganwa yatunganijwe na karere ka Yase haminisha mpuzamakungu gita uburimyi FAO Nsengiyumva sumurimye nk'abandi bose ahubwo yabitanguye hejeje amashuri ya kaminuza mu mwaka w'2012
nje amashuri ya kaminuza nanditse igitabo ku bizinu icyo gitabo nanditse ngiye kugiheza ncambona yuko kurima amashampinyari embo proche y'i rentable hama mu nyuma rero ncandavuga nti n'ubundi akazi muri leta karakenye reka nuguruze societe ndabirime hama ncandabirima mbere mu nyuma ndatinda ndaronka n'ubuhinga bwo gutangwa kubihingura mu bindi turahingura ibizinu byumye ifu yavyo hamwe n'amasambusa
ku myaka y'uwatarashikana 35 Nsengiyumva si umurimyi w'ibizinu gusa kuko yahawe n'akaryo ko kuja kwiga ubundi bworozi mu gihugu ca Benin
tukaja kwiga kurima tukaja kwiga korora amafi inkoko n'ibindi byinshi bivanye n'icyo uba watoye ushaka gukurikirana
iyo ibintu byagenze neza umugambi wiwe wo kurima ibizinu ku kwezi ushobora kumuha ibingana n'itoni imwe akunguko kakarenga miliyoni nka 2 yamara avuga ko amagume yadutse mu gihugu ciwe c'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 yatumye ahomba ku kama hoteli yatatsuye kuronka ingenzi nyinshi ngo nawe ashoregwe ahamagarira abandi bakiri bato nka we kureka ubunebwe no kutagaya akazi maze bijukira imigambi y'iterambere no ni budasigaye inyuma
nuko bomenya yuko kurima arakazi umuntu w'umurimyi rakunda kumubaza ngo yarima ngo ukore iki akabwira ngo ntaca akora abajene bo kwijukira kurima bakamenya yuko kurima navyo ari byiza bishobora gutuma umuntu abaho akaronka uburyo agatera imbere kuko nibaza ko mu bihugu biteye imbere uburimyi usanga ufite ibibanza bya mbere iyo umuntu ajeje amashure ifo kwiyumvira guteza imbere amatongo y'iwabo kuko amatongo arashobora gutuma umuntu amerwa neza notera kamu abajene ndababwira ko batotinya kuko babona yuko umenga abantu bagasa amasosiyete manini batanguje ibintu binini ukamengwa ni ibintu biteye ubwoba ariko sivyo twatanguza amafaranga make cyane make cyane mugabo uyu uri kurakora kujura asanga umuntu agutera intege agushigikira ntagintu byo kwigana ariko bakora icyo kintu bumva kibarimo icyo kintu bumva bafite inyota mbwa apana kuraba yuko ngo nakarima amatomati ngo nakayarimye ibijumbu ngo yarimye ibitoke canke ngo yorore ingurube n'abacu babyigana ariko muri bo indani batumva bafite passion ivyo bintu
muri ayo mahiganwa inyuma y'Uburundi hakurikira Ubuganda ubwa gatatu haza uturuka mu gihugu cy'u Rwanda ubwa kane naho hari umwigeme w'umutanzania ubwa gatanu hari umukenya hanyuma umwigeme wo muri Sudani y'Epfo ubwo rwaruka rusaba amareta y'ibihugu byabo hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu kubashigikira muri iyo migambi yabo y'uburimyi n'ubworozi Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda siporo n'imikino mu Rwanda ni Claude Munyandinda.
Umupira w'amaguru muri championnat y'icyiciro cya mbere igeze ahakomeye ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APRFC imaze kwiharurira inzira ishobora kuyigeza ku gikombe uyu mwaka. Ejo wundi buriya kwa gatanu iyi kipe yiyongereye amahirwe ubwo yatsindaga mukeba wayo Rayon Sports ibitego 2-1 kuri Stade National Amahoro i Remera. Ibi byatumye APRFC ishimangira umwanya wa mbere mu gihe hasigaye imikino ine gusa kugira ngo championnat irangire. Ifite amanota 54 mu mikino 26 ikaba yarahaye umwitangirizwa w'amanota 3 ikipe yikurikiye ariyo AS Kigali cyane cyane ko iyi AS Kigali yatunguwe na Kirehe FC ikayitsinda igitego 1-0. Rayon Sports yo iracyari ku mwanya wa gatatu n'amanota 25. Ikipe igeze aharindi muka ikaba ifite ibyago byinshi byo gusubira mu cyiciro cya kabiri. Nimero Plus ifite amanota 18 n'umwenda w'ibitego 28. Tukiri mu mpira w'amaguru amakipe abiri azazamuka avuye mu cyiciro cya kabiri akajya mu cya mbere yamaze kumenyekana. Ayo ni AS Muhanga y'akarere ka Muhanga, hakaba n'Intare FC y'urwego rwa gisirikare. Ejo ndi kwa gatandatu Intare FC yasezereye pepiniyeri muri kimwe cya kabiri kirangiza yitsinze ibitego 2-1 ku giteranyo cy'umukino ubanza n'uwo kwishyura. AS Muhanga yakuyemo Sogwate ku bitego 4-1 mu mikino yombi. Muri volleyball ibikombe bya championnat by'uyu mwaka byamaze kubona banyirabyo haba mu bagore ndetse no mu makipe y'abagabo. Ku ruhande rw'abagore ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya Rwanda Revenue Authority yegukanye igikombe imaze gutsinda APR Volleyball Club amaseti 3-2 mu mukino wa kabiri wa kamarampaka playoff. Mu bagabo igikombe cyatashye mu ikipe ya Gisagara Volleyball Club imaze kwiyunyuguza ikipe y'ikigo gikurikirana ibirebana n'ingufu mu Rwanda Red Volleyball Club ikayitsinda amaseti 3-0 mu mukino wa kabiri wa playoff wabereye kuri Stade Ntoya i Remera ejo ndi kwa gatandatu. Kapiteni w'ikipe ya Gisagara Volleyball Club Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo avuga ko igikombe bari bagikwiye kubera abakinnyi beza, umutoza ukomeye ndetse n'ubuyobozi buhamye. Aboneraho no gusobanura impamvu Gisagara ititabiriye irushanwa rihuza amakipe y'abaye mbere iwaye muri Afrika umwaka ushize.
Umutoza wacu, umutoza w'umuhanga. Rubango rero ufite ubuyobozi bwiza, ukagira umutoza mwiza, ukagira abakinnyi beza. Icyo gihe byanga bikunda ubugomba kugishusha abandi mu gihugu. Kudasohoka kwacu umwaka washize ntabwo ari ikibazo cya ekipe, ni ikibazo cya Afrika. Njye nabwanye navuganye n'umuyobozi wabo ndamubwira ngo ntabwo ikipe ziba gutangana no kwiyandikisha. Niyo makipe ya Egypt yari yandikishije yarane kandi ntabwo abaye shampiyona. Rubango rero tujya gukora ubu ngubu, tujya kwiyandikisha mbere.
Ku ruhande rwa Reg Volleyball Club, umutoza Jean Paul Mana asanga Gisagara Volleyball Club yarabarushije ubukure gusa ngo ikipe ya Reg nayo izakomeza kwiyubaka.
Gisagara yagiye itugaragaza aho maturite iri hejuru, hanyuma bafite uburyo batangira neza, noneho bamara gutangira neza bakaba bafite marge yo gufata risque yose ishoboka. Ikipe umunsi ku wundi season ku yindi ikipe bigomba kwiyubaka. Iyo ibintu bitagenze 100% uko wabishatse ugomba kongera merema. Rero ubwo ni twebwe dukeneye kuranforsa kurengayo yo ifite championa, kuko ni twebwe dufite ibyuho byinshi tugomba kugira.
Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, hasigaye iminsi 47 gusa kugira ngo mu Rwanda hatangire rya siganwa mpuzamahanga agaruka mwaka rizenguruka igihugu tour du Rwanda. Mu kiganiro kigenewe itangazamakuru cyabaye kwa gatatu y'icyumweru gishize, ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi bwashyize ahagaragara ibyerekezo iyi tour du Rwanda izanyuramo ku nshuro yayo ya 10. Intera zigize ni 8 arizo kuzenguruka mu mujyi wa Rwamagana, Kigali Huye, Huye Musanze, Musanze Karongi, Karongi Rubavu, Rubavu Kinigi, Musanze Kigali no kuzenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali basoza. Amakipe azaseruka yose hamwe ni 16. hari GSP yo muri Algeria na Novo Nordisk yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aya yombi akaba kina ku rwego rw'ababigize umwuga hari kandi amakipane y'ibihugu ariyo u Rwanda Ethiopia Eritrea na Afrika y'Epfo hazaba harimo nanone amakipe atanu ku rwego rw'amaclub azaturuka hirya no hino muri Afrika ariyo Benediction na Ami Sportif yo mu Rwanda, Kenyan Riders, Safaricom muri Kenya, Sampada muri Afrika y'Epfo ndetse na Bayisi Kazar Petro de Rwanda yo muri Angola. Andi makipe atanu asigaye azaturuka hirya no hino hanze y'umugabane wa Afrika ayo ni Lu Swiss Romandie mu Swisi, Embrace the World yo mu Budage, Pays des Hollandes, Côte de Lumière na Haute Savoie zo mu Faransa, tutibagiwe Mac Pro Gym 1 yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isiganwa Tour du Rwanda rizaba mu kwezi kwa munani kandi ubundi rya risanzwe rikinwa mu kwezi kwa 11 niryo rya nyuma ryo ku rwego rwa kabiri n'ibice bibiri kuko guhera umwaka utaha rizazamurwa rikajya ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Aimable Bayingana aratubwira zimwe mu mpinduka zizaba zifitanye isano n'uko kuzamuka mu ntera.
Kabiri n'igice kimwe ibihembo bizazamuka ku buryo bugaragara nuko Tour du Rwanda yitabirwa cyane cyane n'amakipe yabigize umwuga nabyo bizahindura kubera yuko hari amakipe wabonaga ko atanyungwa abona mu guza muri Tour du Rwanda ariko kubera ko tugiye kujya muri kategori yindi kategori yari hariwe n'isiganwa rimwe gusa muri Afrika ryo muri Gabon ubu natwe Tour du Rwanda muri 2019 turayinjiramo kandi ndibaza ko bizarushaho kugira ngo bitwereke umukino mwiza bizarushaho gutuma amakipe akomeye ku isi ayitabira.
Twabibutsa ko umunyarwanda Joseph Areruya ariwe watsinze isiganwa Tour du Rwanda ry'umwaka ushize 2017 yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi Kinyarwanda Sport n'imikino mu Burundi Evariste Nzikobanyanka.
Isiganwa ry'umupira w'amaguru w'abigeme mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu cyari bigeze ku munsi wa 13 mu mpera z'indwi twari turangije kuri Uwimana Christe Roy watsinzwe na Lyon Star kimwe ku busa, Rainbow watsinzwe na La Colombe kimwe ku busa, PVP Buyenzi watsinze 11 twari 9 ku busa, Fofira utsinda Ubuntu FC 8-1 imigwi ikurikirana uku gukurikira, Fofira w'Ingozi ufite amanota 37 uri mu kibanza cya mbere, PVP Buyenzi ufite amanota 38 uri mu kibanza cya kabiri, La Colombe ufite 25 uri mu kibanza cya gatatu, Rainbow uri mu kibanza cya kane ufite amanota 16, Lyon Star w'Ingozi ufite 15 uri mu kibanza cya gatanu, mu kibanza cya gatandatu hari Ubuntu FC wo mu Kayanza ufite amanota 13, Christe Roy w'Igitega uri mu kibanza cy'indwi ufite amanota 9, 11 Etoile wo mu Kinama ufite inota rimwe uri mu kibanza 18 ari nacyo cya nyuma. Icibonekeza ni uko umugwi Fofira w'Ingozi usa n'uwamaze gutahukana ikibanza cya mbere imbere y'umunsi umwe gusa usigaye kugira ihiganwa rirangire. Christe Roy w'Igitega hamwe na 11 Etoile wo mu Kinama mu gisagara cya Bujumbura ikaba igiye gukoroka mu cyicaro cya kabiri. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Shuti zacu muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu none rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nkuko bisabwa n'inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwarasohoye mu kwezi kwa gatanu ku kugena ubwigenge bwo guhitamo idini umuntu ashaka bwifashe ku isi mu mwaka w'2017. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika burashima ukwiyemeza kwa Leta y'igihugu ca Gambia kuvyereke ubwigenge bw'amadini hamwe n'ukwihanganira abo umuntu adasangiye idini. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2017, Perezida wa Gambia Adama Barrow yatangaje ko igihugu ciwe casubiye ku ngingo y'ukutisunga idini nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro. Ivyo yabigize mu gukuraho itegeko rya Yaya Jame yahoze ari perezida ryatangaza ko Gambia ari igihugu kigendera ku mategeko y'idini rya Kiisilamu. Inshuro zitari nke Perezida Barrow yatangaje akamaro ko kubandanya kubahiriza ubwigenge bw'amadini n'ukwihanganira abo mudasangiye idini. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2017 yagenye umuhanuzi wiwe adasanzwe ku bibazo byerekeye amadini n'imico kama y'igihugu. Perezida Barrow yasavye inshuro zitari nke abanyagihugu kubandanya kwihanganirana hagati y'abakristu n'abayisilamu mu karere. Perezida Barrow kandi yavuze ko ubwigenge bw'amadini n'ukwihanganira abo mudasangiye idini ari ngombwa kugira igihugu gitera imbere. Kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2017 umushikiranganje ajejwe uburimyi Omar Jalo yemereye abayisilamu baba Ahmadiyya Jamaat ko leta izo bakingira ku buryo bushimishije. Ibwirizwa shingiro rya Gambia itanga uburenganzira bwo guhitamo idini umuntu ashaka igihe cyose ivyo itagiramira uburenganzira bw'abandi canke inyungu z'igihugu. Iryo bwirizwa shingiro riziririza gukumira abandi bifatiye ku idini, gushiraho leta ifatiye ku idini no gushiraho imigambwe ifatiye ku madini. Kubaka hagati y'abadasangiye amadini ni ibintu biba kenshi kandi abanyagihugu bamenye. Harabaye umwuka mubi yamara hagati y'abayisilamu baba Sunni aribo benshi muri Gambia n'abayisilamu baba Ahmadiyya. Urwego kizigenza rwa kiisilamu rwabandanije kuvuga ko aba Ahmadiyya atari abayisilamu b'ukuri. Urwo rwego ntigwemereye aba Ahmadiyya mu bikorwa n'iminsi mikuru yago. Abayisilamu baba Ahmadi bavuga ko bari mu muryango w'abayisilamu ko kubera izo mvubo tegerezwa kwemererwa muri uwo muryango atangorane. Nta ruhara leta yagize mu kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri z'umuryango w'abayisilamu. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Gambia Patricia Alsop yibukije abategetsi b'icyo gihugu n'abaserukira amadini hamwe n'abanyagihugu ku ruhara rwabo mu byerekeye gushira imbere ubwigenge bw'amadini. Yamenyesheje ko ibihugu bikingira ubwo burenganzira bw'ikiremwa muntu birangwa n'umutekano, iterambere mu butunzi n'amahoro kurushiriza.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio ijwi rya Amerika yabaye ikubito cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye ikubito cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye ikubito cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikubito cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye ikubito cyacu. Radio ijwi rya Amerika gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikubito cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikubito cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isambirana ibyize gusa ibyo byariranze n'ibiri imbere nanyeka ko ibyo. Radio ijwi rya Amerika yabaye ikubito cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye ikubito cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikubito cyacu. Gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikubito cyacu.
Inshuti zacu rero mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika. Murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.